Nzamba
Nzambi rasamirana
Amakuru makuru makuru yaranze ntundwi
Turi ku igenekerezo rya 27 kwezi kw'icyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ubu ni wa mwanya w'amakuru makuru makuru yaranze ino ndwi mukaba mubwira mwashikirizwe na je wenyine Odaso Nimbona
Inzamba
ndasubiye kubaha ikaze intumwa idasanzwe ya ONU ku Burundi yaratanze icegeranyo ciwe ca gatatu ku munsi wa mbere w'indwi turiko turasozera imbere y'inama ijejwe agateka kazi na muntu Fortuné Gaëtan Zongo akaba yavuze ko agateka kazi na muntu kacifashe nabi cyane mu Burundi ati kuri ibyo hakaba hiyongera ko ubuzima busigaye buzije cyane aho bibangamira bidasanzwe abanyagihugu
La situation des droits de l'homme au Burundi reste préoccupante. Le pays mérite toujours une attention.
Agateka ka muntu mu Burundi karacyara gishinga. Igihugu kiracakeneye ku inama igihe gateka ka muntu igikurikiranira hafi. Ibyatumye ikirengo cyanje gishyirwaho ntibyahindutse mu by'ukuri. Inzego zijejwe gushyira mu ngiro iby'agateka ka muntu ziracyacumbagira. Umwaka uheze kabaye akajyo ko kubona ibintu umuntu abishyize hamwe bishobora kuba ibimenyetso by'uko hashobora kuba ihonyangwa rikomeye ry'agateka ka muntu n'agateka mpuzamakungu ka muntu cyane cyane igihe cy'amatora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine ategekanijwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu dufatiye ku by'umuntu yotinya muri rusange umuntu aradiye ku mabi ahakoregwa mu gihe igihugu kitaratorera inyishu ibibazo byo mu bibiri na cumi na gatanu ubu gihanzwe n'ibibazo by'ubutunzi bitari bwaboneke mu gihugu ibyo bibazo bigatuma agateka ka muntu gahungabana ibyo bikunyugwa n'ibura by'amafaranga y'agaciro igitoro ibya nkenerwa bya misi yose harimo n'isukari tutibagiye icikagurika ry'umwanya wose ry'amatara mu gihe ubutaka bugenda buragabanuka mu gihugu Uburundi buhanzwe n'ibiza bihungabanya ibidukikije kama ingaruka zihindagurika ry'ibihe ziribonekeza zikaba zigeramiye ubwigenge mu bifungugwa n'uburyo bwo kubaho byibonekeza ku bantu bavaha bajya hariya batabyifuza bigatuma ubutaka bukena kurusha aho impunzi zihungutse zishyikira
dans les zones de retour des réfugiés
Muri cyo cegeranyo Gaëtan Zongo avuga ko uko ibintu byifashe mu Burundi muri kino gihe bitokunda ko haba amatora atunganye iyo ntumwa idasanzwe ya ONU igafatira ku bibazo abarundi bahura nabyo mu buzima bwa misi yose be no kutihanganiranira mu bijanye na politike dusubire tumwumvirize
Peut-on réellement parler d'exercice du droit de vote dans un contexte où les populations luttent quotidiennement pour leur survie.
Mbega twoshobora kuvuga gute ko hari uburenganzira bwo gutora mu gihe abanyagihugu birirwa baguma baduragirika barondera ikibabeshaho bakagira ingorane zo kuyunguruza ngo bavaha baje hariya cyangwa ugasanga igiciro cy'itike yo kuyunguruza kirabarengeye uburenganzira bwo gushyikiriza iyumviro burazitiye aha abamenyeshamakuru n'abari mu mashyirahamwe yigenga bakubagugwa politike yiziziwe na bamwe ituma atari imigambwe yose ushizemwo itavuga rumwe na leta ishobora kujya mu matora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine yizewe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ibyagiye birashikira umugambwe wari imbere y'iyindi mu itavuga rumwe na leta CNL kuva muri ruhuhuma mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu byerekana ubushake bwa leta bwo guhungabanya no gucanishamo abatavuga rumwe na leta abanywanyi batari bake ba CNL canke abo mu miryango yabo barafunzwe ingoro z'imigambwe itari mike itavuga rumwe na leta ziguma zishamburwa Leta igumifise ububasha kuiperereza no kumugwi w'inkorabara w'imbonerakure badahengeshanya kwica guhohotera igufa no gutera ubwoba abanyagihugu bama bariko bakora imyimenyerezo ya gisirikare bagafatwa nk'intwari n'ubutegetsi bwo hejuru kandi bakaba bashigikiwe n'abarongoye igihugu darajwe ishinga cyane no kutigenga k'ubutungane nico gituma amadosiye yihonyangwa rikomeye ry'agateka kazi na muntu atambatohoza yigenga akogwa ko bikajyana no kudakurikiranwa kw'abakoze ayo mabi
et encore plus rarement sur la poursuite et la condamnation des auteurs.
Tukiri kubijanye n'agateka kazi na muntu imyidogo ni myinshi mu miryango ifise abakenyezi bafunganywe n'abana babo mu gashuhuka parke nkuru y'igihugu ikukira intara ya Makamba. Abo bakenyezi ngo bafunzwe mu buryo bubi cyane kuko bari ahantu hatagira isaganirizo kandi nabo ari benshi. Iyo miryango isaba ko ababo borekugwa abagirirwa n'ibyaha bito bito bakaburana bidegembya. Ni nkuru ya Edi Claude Nininahazwi.
Nkuko amakuru dukura muri bamwe mu begereye parake nkuru ya Makamba, abakenyezi bapfungiwe mu gasho k'iyo parake babayeho nabi cyane biturutse ku bwinshi kandi bakaba bafungiwe ahantu hato cyane. Abakenyezi bapfunzwe bagera kuri 20 bakaba bafunganywe n'abana 4 bonka mu gasho k'igipolisi ka komine Makamba biturutse yuko parake idafise agashoka bakenyezi. Muri abo bakenyezi 4 bagirizwa icyaha cyo kwica abana bari bahejeje kubyara, abandi nabo bagirizwa ibyaha bito bito. Abo bakenyezi bapfungiwe mu twumba 2 tutagira isaganirizo, ni ukuvuga ko abakenyezi 10 n'impinja 2 basangira icyumba. Ibyo ngo bituma iyo bwije badashobora kuryamira rimwe bakarinda gukurakuranwa mu kuryama. Amakuru avanga aho muri parake no mu gipolisi baremeza ayo makuru bagasigura ko igituma haba ubwinshi bw'abapfungwa bituruka ku kutagendera ubusho kenshi bikogwa n'abashikiriza manza kurya ibiturire bigatuma abakoze ibyaha bito bito batarekugwa. Imiryango yabo banyororo isaba ko abagirwa n'ibyaha bito bito borekugwa bakaburana bidegembya. Mumenya ko abantu 2 bamaze kwitaba Imana ngaho muri ako gasho muri uyu mwaka biturutse kukungene abapfungwa babayeho mu buryo bubi cyane.
Urakoze Di Claude Nininahazwe. Tuve mu by'agateka kazi na muntu tuje mu bijanye n'indero. Abana barenga 20,000 barahebye ishuri mu mwaka w'ishuri w'2023 ushyira w'2024 aho ni mu ntara ya Muyinga. Imbo nyamukuru zatumye abo bana baheba amashuri ngo n'ubukene bugarije imiryango, abigeme batwara inda z'indaro hamwe n'abanyeshuri batari bake bajya gushinga izabo hataragera. Iyi nkuru tuyibaze Jean George Kibogora.
Amakuru dukura muri iyo ntara ya Muyinga atumenyesha ko abanyeshuri baheje ishuri bibonekeza mu bahungu co kimwe no mu bakobwa. Abahungu baheje ishuri ngo barenga 11,000, abakobwa nabo bakaba barenga 9,500. Kumini ya gashoho ngo niba nka 5,000 nuko guhe bishuri kuko yonyene ifise ibice birenga 15% by'abaheje ishuri mu ntara yose. Ayo makuru atumenyesha kandi ko ibituma abo banyeshuri baheba ishuri ari cyane cyane ingwara, ubukene bwo mu miryango, gutwara inda z'indaro n'abandi baje kubaka izabo hataragera. Pascal Misago ajeje inyigisho muri iyo ntara ya Muyinga nawe nyine arabona ko icyo kibazo gikomeye, agasaba ababyeyi guhimiriza abana babo kubyerekeye akamaro k'ishuri. Ababyeyi batari bake bo muri iyo ntara ya Muyinga bavuga ko batumva na gato inyigisho kibazo cy'abana bahe bishuri kiguma kivugwa n'igitorerwa umuti.
Ni kibazo cisubiriza buri mwaka, haciye imyaka itari mike icyo kibazo kiguma kigaruka, ariko ntaboneke umuti nyawo urama birateye ubwoba n'umugambi wo kugaburira abana ku ishure waruzwi ko ari imwe mu nyishu zikomeye kugira ngo abana bagume ku ishuri uwo mugambi naho umaze imyaka myinshi ukorera mu ntara ya Muyinga kutabuza ko abana bava mu mashure ari benshi
baba abajeje indero muri iyo ntara baba abavyeyi bose bifuza ko hoba inama ihurikiyemwo abo bose bigwa n'ikibazo c'indero kugira ngo batore inyishu y'ama kuri ico kibazo c'abana bari b'amashuri.
Inzamba
ishirahamwe Akati Burundi yatewe umutima uhagaze n'agateka k'abanyororo bo mwibohero rikuru rya Murambya kabandanya gutituka biturutse ku bwinshi bwabo byo biri mu itangazo ryasohowe n'iryo shirahamwe aho rivuga ko iryo bohero ricubakwa ryaryagenewe kwakira abanyororo ijana gusa none ubu ririmo abarenga igihumbi n'ijana. Jean Claude Ntiburumunsi aje tugisata c'amategeko muri Akati Burundi avuga ko muri iki gihe c'imvura n'ibyahuha bizohuhuka kuko baca banyagirwa kukubura aho bugama kurikire
abigezaho abanyororo badashobora kuronka bajyama kandi noneho bimaze igihe bagaca bajya kuryama hanze ubu rero imvura yatasuye barabura naho bakwirwa hanze kubera ko imvura ibasanze bagerageza kurondera baca kuyinyegeza ugasanga bagiye kuyugama mu buzu bwa sugumwe aho bogera canke aho batekera naho nyine akaba abana bato kubera ko usanga hariho abo yirayiranyagira urumva ko naho hantu aba bagiye kugama hataba hasanzwe ari ahantu hari hagenewe ko abantu bagumayo umwanya munini kandi bakaguma ari benshi cyane. Ibohero rya Murambya mu bisanzwe bicubakwa ryari ritegerezwa kwakira abantu ijana mugabo no munsi mu kwezi guheze ibiharuro twarose byarashubwira yuko hari abanyororo barenga igihumbi n'ijana no munsi abanyororo baguma biyongera kubera ko abasohoka nibo bake gusumba abinjira numva rero ko ibyo biharo bigumya byiyongera niho ubuzima busigaye bukaba bigaragara yuko abanyororo batagishobora kuba muri iryo bohero kuri ico gitigiri kingana gutyo. Rero ibikorerwa muri iryo bohero nk'uko mubyumvise si ibintu byubahiriza kiremwa muntu kandi bihonyanga n'amategeko yabaye mu gihugu ajejwe iby'amabohero cyangwa impuzamakungu nk'aho tufatira ku mategeko bitiriye Mandela raba ngene abanyororo bategeza gufatwa mu mabohero naho ibintu byaba bitameze neza ibyo bategerezwa kuronka byankenegwa kugira ngo umunyorora abeho ibyo rero ntibyubahirizwa muri iryo bohero rya Murambya eka mbere no mu yandi mabohero mu gihugu mugaba hahoho byabaye agahomera bunwa.
Jean Claude Ntiburumunsi asaba ubushikiranganji bw'ubutungane gufata ingingo zihuta kugira ngo hagabanywe abanyororo bari muri iryo bohero rya Murambya asaba kandi abo mu bushikiranganji bw'ubutungane kutama bashira imbere gufunga ahubwo bubanza kuraba neza uburemere bw'icyaha n'ubunyene tumwumvirize.
Turabona ko umenga hari ukuntu leta ivuga ko iri kirashi abanya banyororo kavuga basohotse mugabo ugasanga abinjira nibo benshi gusumba abo basohotse ibiharuro rero bigaca biguma biri hejuru cyane ugasanga rero n'ibyakozwe naco byafashije cyane. Ni muri ico gero dusaba yuko ubushikiranganji bw'ubutungane aribwo butezwa kuba mbere buraba ibijanye n'amabohero bikurikiranira hafi ko bwofata inkingo zigaragara kugira ngo bagabanye bimwe bigaragara abanyororo mu ibohero rya Murambya kugira ngo ntibasubire kuba muri ubwo buzima kandi ho indwara zizobiza muri iryo bohero ziba zigitigiza indanda. Tukashaka kugira mbere kandi n'abatwara mu rwego rw'ubutungane ko abacamanza cyangwa abashikiriza amanza ko bo kwibuka yuko gupfunga umuntu ari ikintu gikoreshwa bigake kandi cyateza gukoreshwa mu bihe bidasanzwe ko mu bisanzwe umuntu yidegembya naho yaba afise ibyo ibyaha bimukurikirana abidafise uburemere cyane nk'uko amategeko abitegekanya kugira ngo umuntu aburane afunzwe ko boreka kuguma bapfunga abantu ahubwo bakaburana bidegembya bakapfunga abo byagaragaye yuko badashobora kubandanya bidegembya kubera ko icyaha cyo hava kibandanya gikorwa cyangwa ibindi nk'uko kujya nyine bitegekanijwe mu mategeko.
tugaruke gato mu ntara ya Muyinga aho hibonekeza inyifato itabereye ku bantu bamwe bamwe banywesha igitoro cyo mu bwoko bwa essence hanyuma bakakigurisha mu gihugu kibanye cha Tanzania baciye mu nzira zo mu binywari nkuko amakuru yo kwizera radio Inzamba yaronse abyemeza abashora ico gitoro ngo bakigurisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ayarenga gato y'amarundi buramatari w'intara ya Muyinga Jean-Claude Bartwanayo aranegura iyo nyifato agasaba inzego zitandukanye be n'abanyagihugu kugwanya izo nkozi z'ikibi ido nido na Frank Kaze
kuva igitoro cyo mu bwoko bwa essence kibonekeye ku bituro bitandukanye biri mu ntara ya Muyinga haribonekeza muri iyo ntara urudandazwa rwo mu kinywabi rwo gushora icyo gitoro mu gihugu cya Tanzania nkuko amakuru ava mu ntwaro ku rwego rw'intara avyemeza iyo nyifata itabereye ivugwa ku bantu bamwe bamwe banywesha icyo gitoro aho kugikoresha mu mamodokari canke mu mapikipiki yabo ahubwo bagaca bagisukanura bakakigurisha muri icyo gihugu kibanyi ayo makuru nyene yemeza ko abo bakora uwo rudandazwa bakigurisha amahera menshi ari hejuru yayo baba bakibuze imuyinga mu nama y'umutekano buramatari w'intara ya Muyinga Jean-Claude Barutwanayo yagirishije muri komine giteranyi kuri uyu wa gatatu asaba inzego zitandukanye be n'abanyagihugu kugwanya izo nkozi z'ikibi buramatari Barutwanayo akagabisha kandi abakora ubwo rudandazwa runyuranye n'amategeko ko ubuzofatwa azohanwa bimwe by'akarorero
nawe Frank Kaze turagukengurukiye indongozi z'igihugu zirahamagarira gukora ibikorwa bifitiye akamaro abanyagihugu bose muri rusangi kugira baze bashike ku iterambere igihugu cifuza ako nakamo katewe ku munsi wa kane mu ntara ya Makamba n'umukuru w'igihugu mu nama gukundisha igihugu akaba yariko arigisha indongozi zo mu ntara nshasha ya Burunga ziherereye mu bumanuko bw'igihugu Evariste Ndayishimiye akidoga avuga ko indongozi arongoye mu gihugu zishira imbere inyungu zabo bwite gusa tumwumvirize
tuhinduke tubabe twumve icyo ari cyo indongozi kwiyumvira umwe n'igihugu imbere ya byose none muhiri wanyu ntimuva ngo umwana yarayariye kuri ko tavuga ngo uri ndongozi utavuga ngo bene igihugu bari kuri ko none namwe muri ndongozi mwemeye kuba imboneza muje imbere mwemera yuko umwe n'igihugu agomba mubona hari uraza kuvuga ngo ngaburira babasaba ama facilite gusa hari kide ni facilite yonye none mbwira tumeze uko yambona kazaza tuzoyiza ko twabonye ko igicumuro cya mbere ari kutumva ari kutumvira nawe we uri ndongozi ntiwumva ntiwumvira none ushaka abandi bakumve bakumvire imbona kazoza si iwawe uri ndongozi imbona kazoza ni yabene igihugu uri bepe yawe uravuga uti jewe 2060 ntegerezwa kuzoba mbona abene igihugu batise de reveni kugira ngo tuze twubake amarojema yabo ntibatinye gufata location vante kuko bazaba bafise amahera
kubona umukuru w'igihugu aguma yidoga yagiriza abategetsi bamwe bamwe ko badakorera inyungu z'abanyagihugu yerekana ko atacashoboye ko hariho abantu bamusunga inguvu adashobora gukoma koma ibyo bivugwa na Federico Bamvunyumvira arongoye runani sefor Arusha ruhurikiyemo imigambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi agasigura ko umukuru w'igihugu atidoga ahubwo afata ingingo akabogoza abadashoboye amabanga yabashinze dutega amatwi Federico Bamvunyumvira
ikibazo yarategereye akazi ajejwe kwa kazi ajejwe arukorohereza ubuzima bw'umunyagihugu aho ikibazo niho nagishira yarategereye icajejwe mbona umenga yihaye ni kuvuga avuga yerekana ingene abantu babwiza ko ariko barakora neza kandi bari munsi yiwe batari ko barakora neza ereka kazi kiwe si kubwira abanyagihugu nakayananiye akazi kiwe no kuvuga ati nako waramwidogera ko atakora neza reka ndamuhindure kuko ndafise ibyo nemeza ibyemeza ko uyu muntu ariko arakora kutariko aramuhindura ntabwira umunyagihugu ngo uyu muntu yananiye ngo jewe ngo ntiyumva ngo jewe ngo ndagerageza oya siko kazi kiwe ako nakazi k'umuntu wo muri opposition kuko niwabwirizwa kuvuga ati ehera abareka ntende ya leta yabemerera ibi ntirikwira bikora nawe ntari muri opposition niwe ariko arategeka opposition nayo bikora imubaza ati kibuta ariko arabikora neza nawe ntashobora kwibaza kuko ntariko ndabikora neza kandi ari wenyene nabikore neza rero nabikora neza abanyagihugu bazonezerwa kuko bazoronka ibyo bintu bariko baripfuza no kuvuga ibyo bakeneye kandi bakabironka ku buryo uko kwidoga si byiwe umukuru w'igihugu ntiyidoga yo kwidogerande kwa ari wari hejuru ariko ari idoga uko bicabisigura iki ko babandi bari munsi yiwe batakiri munsi yiwe bari hejuru yiwe hidoga umuntu ari munsi ntihidoga umuntu ari hejuru umuntu ari hejuru atanga amategeko atanga amabwirizwa arategeka iyo utanguye kwidoga kandi ari wowe wabwirizwa kumva imyidogo nawe ukaza kwidoga hariho abantu uri kuravuga bari hejuru yawe bakunaniye iyo umuntu ashobora kumukura aba yakunaniye
Federico bamubwiye inyumvira yibaza ko umukuru w'igihugu aguma yidoga ashira amakosa ku bandi ku mvo z'amatora yimirije kugira ngo areshe abanyagihugu asaba abo banyagihugu kuhagabira
twemereje amatora nayo abategetsi bararisha abanyagihugu reko kwidoga nibaza ko ari ubundi buryo bwo kuresha abanyagihugu kugira ngo bavuze bati turafise umukuru w'igihugu yabuze abamufashe ariko nagira mbwira abo banyagihugu nibagwe mu mutego kuko ntiyabuze abamufasha ndamunaniye gutora abamufasha babikwiye nuko mvuga akazi bamushinze karamunani nico babisigura abanyagihugu ntibagwe mu mutego ngo bafise uwo bavugira iyo bavugira kwande ngo ibintu bihinduke kandi wumva abo bantu bitwa ko bari abanyagihugu ari abantu bakomeye cyane bamurusha ingufu navyemere tubimenye avuga ati jewe ndavyigenda bameze ndafashe ingingo mwabanyagihugu umwe inda tuje hamwe dukura aba bantu tubigize kubera ko nibo babari ntarabitubwiye yagize tutubwira ngo akagwi kabicanye ngo narabihandabiharira ngo narababonye ntigeze atubwira abakagize uyu munsi aratubwira abantu bafise b'amasoko batora amafaranga muri za beribe natubarira baribo abamugora natubarira baribo urumva baba kuvuga tuti burya ari kumwe nabo ngira bavuganya tubwirwe n'uturavuga kurya nako tubantu twibandanirize tuzamenya aho duhurira bwa mbere abarundi nagira ndabibutse ko abarundi kubera batigeze bigishwa iby'igihugu mu by'ukuri bigishijwe iby'igihugu ngo bamenye yuko umunyagihugu mu gihugu ariwe nyenurugo kandi ariwe ashobora gutorana akubera ko afise programme nziza atayirangura akavuga ati warampenze hano kandi ingene igihugu cyabwiriza gutunganywa ibwirizwa nshinga ryabwirizwa kwerekana riti ukaba uri kurakora ibitari byo mu mwaka hagati biboneka neza gushyira guti igihugu mu manga ugahagarikwa ukagenda akaba amatora bakarondera uyundi kuko uyu munsi aho tugeze byarenze urugero turimo turagwa mu manga twarihenze inzira turiko turafata ni yagaheza
ni no kuri iyo nkuru dusozereye ko amakuru makuru yaranze ino ndwi nkaba ndabashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye nongera ndabifuriza kururanirwa mu byanyu no mu banyu naho kuwimanuza kuri radio Inzamba agateka kawe
ngiyi Inzamba
Inzamba irasamirana
amakuru makuru yaranze ino ndwi.